Noelin ziza, Noelin. Ndaramutse bakunzi bacu, bakunzi ba dususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Turi mu kanyamuneza ka Noeli. Noeli duhimbaza ivuka rya Kristu canke Kristo. Uyu munsi turahimbariza hamwe Noeli mu ndirimbo zihayagizo uyu munsi mukuru. Nimugumane natwe. Noeli ni ivuka rya Kana Yezu. Benshi bati Noeli ni umunsi mukuru cyane cyane w'abana. Abo bana bari ko bararirimba n'abana barezwe n'umuryango w'abihebeye Imana ba bene Yosefu I Burundi. Bati Noeli nziza. Abo barabana barerewe mu muryango wa bene Yosefu baturimbira bati Noeli nziza. Ingene isi yamenye ivuka rya Yezu ibitabo byeranda birabitubwira ngo hari mu ijoro mu marayika abonekera bungere eka n'ivyakurikiye. Umuririmvyi w'umurundi Apollinaire Habonimana ari mu mugwi Shemeza Music arabisubiramwo muri ino ndirimbo yise Hari Ijoro.
Hari Ijoro ryatowe Maria na Yosefu basa bari maso bari zakana kaje kama mi juru ka
Chemeza music na Apollinaire Habonimana. Turacyari mu kanyamuneza ka Noeli. Noeli iraririmbwa mu ndimi nyinshi. Abaririmbyi basanzwe batari mu migwi y'abaririmbira Imana nabo nyene bararirimbye Noeli. Umugwi Boni M wo mu myaka ya 80 bararirimba bati Mary's Boy Child canke umwana w'umuhungu wa Maria.
Mary's Boy Child, Jesus Christ was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day.
Twizere ko mukiri kumwe natwe bakunzi badususuruke ku radio ijwi rya America. Umugwi La Compagnie Creole ukomoka mu izinga Martinique barasohoye indirimbo yo kwifuriza Noel nziza abakunzi bawo. Bayise Bon Baiser de Fort de France canke intasho ivuye I Fort de France n'umugwa mukuru w'izinga Martinique.
Bye.
guhimbaza umunsi mukuru wa Noeli hari umugikwa uguha utuganuke abana. Izo mpano zikazanwa n'umugabo munini yambaye impuzu zitukura afise ubwanwa bwinshi bwera. Niwe abana bita Papa Noel canke Père Noel. Nabahitiyemo iyi abana baririmba mu mudiho wa Zouk Petit Papa Noel. Papa Noel iyiri mu mudiho wa Zouk. Ni Noeli kubemera Kristo canke Kristo. Yesu yavutse ngo aze ku mucunguzi. Twumvirize Chorale Siloam itubwira iti yatuvukiye.
Abaremerewe n'ibitwaro
Pal Siloam barakoze Noeli mu rurimi rw'icyongereza bivuga Christmas umuririmbyi George Michael yamuka mu gihugu cy'ubwongereza George Michael yitavye imana ku munsi mukuru wa Noeli hari tariki 25 ukwezi kw'12 hari mu mwaka w'2016 George Michael yitavye imana yararirimbye ati Last Christmas canke Noeli ya nyuma ntawo kwibakije ko yopfuye ku munsi mukuru wa Noeli Last Christmas George Michael zere ko mwahimbawe n'izindirimbo za Noeli ariko mwanyura turetse reka dusagerane kuri indirimbo Gloria niyo muririmbyi Alain Muku ku radio ijuju ya America tubifurize Noeli nziza kuri mwese